Matayo ikigabane cya 27. Umutwenzi utambitse, abaherezi bakuru bose n'abashingantahe b'ubwo bwoko bagira inama Yesu ngo bamwice. Baramuboha baramujyana, bamushikiriza Pilato icegera cya Kayisari. Maze Yuda yamugurishije abonye Yesu ko bamutsindishije aricuza, asubiza abaherezi bakuru n'abashingantahe za ntete z'ifeza 33 ati:
"Nacumuye, naguze amaraso y'utagira icyaha."
Nabo baramwishura bati:
"Bidutwaye iki? Ni ibyawe."
Aterera izo ntete z'ifeza aheraho urusengero, aragenda arimanika. Abaherezi bakuru bandura zino feza bati:
"Ntizemerwa gushirwa mu mashikanwa kuko ari ibiguze amaraso."
Bajya inama bazigura ubwatsi ku mubumbyi ngo bazohahambe ingenzi. Nicyo cyatumye ubwo bwatsi bwitwa ubwatsi bw'amaraso gushika n'ubu. Niho ibyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana byashikiye ngo:
"Bakiriye za ntete z'ifeza 33 nizo giciro yaciriwe. Uwo bamwe mu Bisirayeli baciriye bazigura ubwatsi n'umubumbyi nk'uko Uhoraho yambariye."
Ariko Yesu yari ahagaze mu maso ya cya cyegera cya Kayisari. Icyo cyegera kiramubaza kiti:
"Ni wewe mwami w'Abayuda?"
Yesu aramwishura ati:
"Urabyivugiye."
Ariko mu byo arezwe n'abaherezi bakuru n'abashingantahe ntiyishura na rimwe. Pilato aramubaza ati:
"Ntiwumva ingene bakwagiriza byinshi?"
Ariko ntiyamwishura n'ijambo na rimwe, bituma icyo cyegera gitangara cyane. Muri iyo minsi mikuru icyegera cyamenyereye kurekurira abantu imbohe imwe iyo bagomba, kandi bari n'imbohe imwe yari rurangiranwa yitwa Baraba. Bakoranye, Pilato arababaza ati:
"Uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu yitwa Kristo?"
Kuko yamenye yuko ishara ryo rimubatangishije. Akicaye ku ntebe y'imanza, umugore wiwe amutuma kati:
"Ntihagire icyo ubwira uwo mugororotse, kuko naraye ndose mbona mbabazwa byinshi kubwiwe."
Ariko abaherezi bakuru n'abashingantahe boshe ishengero ngo rimusabe Baraba yicishe Yesu. Icyo cyegera kirababaza kiti:
"Muri abo bombi uwo mugomba ko ndabarekurira ni?"
Nabo baramwishura bati: Pilato arababaza ati:
"None Yesu yitwa Kristo, we ndamugirene."
Bose bati: Arababaza ati:
"Ni kuki? Yakoze ikibiki?"
Ariko barushiriza gusemerera cyane bati: Maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, ariko ko barushirije kubyura umuvumuko, yakira amazi akarabira imbere y'ishengero ati:
"Jyeho ndacuna ku bw'amaraso y'uwo mugororotsi, ni byanyu."
Abantu bose baramwishura bati:
"Amaraso y'uwo araba ari twebwe akora n'abana bacu."
Maze abarekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe. Maze abasoda b'icyo cyegera cya Kayisari bajyana Yesu mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, bateraniriza ingabo zose kuri we. Bamwambura impuzu ziwe, bamwambika umutamana w'agahama, batsiba igitsibo cy'amahwa, bakimwambika mu mutwe, bashyira n'irenga mu kuryo kwiwe. Baramupfukamira baramucurira bati: Bamuvuma amate, bamushikura rya renga, barimukubita mu mutwe. Bamaze kumwitamba ku mubyimba, bamwambura wa mutamana, bamwambika impuzu ziwe, bamujyana kumubamba. Bakirenga irembo ahura n'umunyakurene yitwa Simoni, uwo baramufata kugira ngo amutwaze umusaraba. Bashyitse ahantu hitwa Igorogota, risobanurwa ngo ahantu h'agahanga, bamuha umuvinyu uvanze n'umuti w'umururazi ngo awunywe, awumvira igihe nka kunywa. Bamaze kumubamba bagabura impuzu ziwe bakoresheje ubupfindo, bicara hano baramurinda. Hejuru y'umutwe wiwe bahashyira ikirego ciwe cyanditswe ngo: "Ubu ni Yesu umwami w'Abayuda." Maze bamubambana n'abambuzi babiri, umwe iburyo uwundi bubamfu. Abahahita baramutuka bazunguza imitwe bati:
"Ewe usambura urusengero ukagubaka mu minsi itatu, ntiwikize, ntiwabura umwana w'Imana, imanure ku musaraba."
N'abaherezi bakuru, abahinga b'ibyanditswe n'abashingantahe bamucurira batyo nabo bati:
"Yakirije abandi, we ntashobora kwikiza, ni umwami w'Abisirayeli." niyimanure ku musaraba ubunyene duheze tumwizere yizigiye imana nimukize ubunyene niyabimubabaye kuko yigira ngo ni umwana w'imana
n'abambuzi babambanywe nawe nabo barabimutuka uhereye ku isaha ya gatandatu ubwira kabiri ubukarana mu gihugu cyose gushyitsa ku isaha y'icyenda nko ku isaha y'icyenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati
Eli Eli lama sabakatani
risobanurwa ngo
mana yanjye mana yanjye n'igiki kikumpebesheje
bamwe mu bahahagaze babyumvise baravuga bati
ubuhamagaye Eliya
umwe muri baca arirukanga yakira sipongo ayuzuza inkarisha yirungikisha irenga arayimusomesha ariko abandi bati
banzureke turabe ko Eliya yoza kumukiza
Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga umutima uraca igitambara gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitabukamwo kubiri uhereye hejuru ugashyitsa hasi isi iratigita ibitandara birasaduka imva ziroguruka imibyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa bava mu mva amaze kuzuka bashyika mu gisagara cyera babonekera benshi intwazangabo z'abasadijana n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye isi itigita n'ibibaye baratinya cyane bati
nivyo ukuri yari umwana w'Imana
hariho n'abagore benshi bari kureba biraba nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya bamukorera muri bo harimo Mariya Magdalene na Mariya nyina wa Yakobo na Yose na nyina w'abana ba Zebedayo ariko bugorovye haza umutunzi w'i Arimataya yitwa Yosefu kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu uwo ajya kuri Pilato asaba ikiziga cya Yesu maze Pilato avuga ko bakimuha Yosefu ajyana icyo kiziga akizingira mu mpuzu yera nziza agishyira mu mva yiwe nshyashya yari yarimbishije mu bitandara atembagaza ikibuye kinini acugaza umuryango w'imva aragenda Mariya Magdalene na Mariya wundi niho bari bari bicaye berekeye ku mva bukeye bwaho niwo munsi wakurikira wo kwitegura abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwa Pilato baramubwira bati
mugenzi twibutse yuko wa muhumvu yakiriho yagize ngo iminsi itatu ishize azozuka nuko nugere barindi mva cyane gushitsa ku munsi ugira gatatu kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba bakabwira abantu ngo yazuse mu bapfuye maze ubuhumvu bwa nyuma bworutu bwa mbere
Pilato arababwira ati
abarinzi ngabo nimubajyane muyirindishirize uko muzi
nuko baragenda barindisha imva cakibuye bagihoma kishashara bayidoma mu ikimenyetso abo barinzi babona